Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatatu itariki 30 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Kindi gishyashya kiri muri itegeko wenda kitari kirimo nuko none ubu ngubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza. Umuntu ashobora gukora business yo gucuruza intwaro, umuntu ashobora kugira n'uruganda ruzikora.
Uyu ni umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ubutungane bw'u Rwanda Evode Uwizeyimana.
Abanyarwanda ukuntu bameze, ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga.
Uyu nawe ni umumenyeshamakuru ikorera ku giti cyiwe Robert Mugabe, umwe mu badashyigikiye iyo ngingo. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru y'abarimyi b'umuceri mu kiyaya cy'uruzi Kanyaru, hamwe n'inkuru yerekeye ibirego byashikirijwe n'u Burundi ishyirahamwe Human Rights Watch rihakana, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Federico. Munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yarashitse muri Marejo ku munsi wa kabiri gushyigikira abasirikare ba ONU bagiye kubungabunga amahoro mu guhangana n'intagondwa z'abayisilamu zimaze kwica abatari bake muri bagenzi babo. Guterres yagiye ku kambi y'abasirikare ba MINUSMA mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abasirikare ba ONU basanzwe babungabunga amahoro n'umutekano ku isi. Guterres yarashimiye intwaro z'abagabo n'abagore zafiriye ku rugamba muri Mali. Abasirikare 21 n'abasivile 7 nibo bamaze gufa mu mwaka uheze nk'uko ONU yabitangaje mu ndwi iheze. Munyororo yari yarahawe uruhushya rwo gusohoka yarateze umutego abapolisi kazi babiri ku munsi wa kabiri ejo mu gisagara cya Liège mu Bubiligi abicana n'inkoho zabo. Igipolisi kiriko kiratohoza kuri ubwo bwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kivuga ko uwo mugizi wa nabi yaratumbereye kwica abapolisi, bibaza ko yabikoze ku gatwe kiwe wenyine. Abategetsi bavuga ko bataramenya neza ibirango yishe abo bapolisi, ariko imenyeshamakuru bivuga ko yitwa Benjamin Herman w'imyaka 35 y'amavuko yaramaze imyaka irenga 10 mu ibohero ku byaha bitandukanye. Ubwo bwicanyi bubaye mu gihe igihugu cy'Ububiligi kirikanuye kubera ibitero byabaye ku murwa mukuru Bruxelles muri iyi myaka iheze byakozwe n'umurwi w'abayisilamu b'intagondwa Islamic State. Indege za gisirikare cya Israeli zarateye ku munsi wa kabiri ejo mu ntara ya Gaza ku birindiro by'umuhari jihadi w'abayisilamu. Ibyo bitero byakozwe inyuma y'amasaha make abasirikare ba Israeli bavuze ko abarwanyi bo muhari bateye bya muzinga bari i Gaza ku kibanza kubibanza bitandukanye mu manuko bwa Israeli. Leta z'Ubumwe za Amerika zatumye ko inama yihuta y'akanama kabonikajejwe umutekano kugira yige kuri ibyo bitero kuri Israeli byaje biva mu karere ka Gaza. Iyo nama ishobora gukorana kuri uyu munsi wa gatatu. Uruhagarara ku rubibe na Gaza rumaze amezi abiri hagati ya Israeli n'abanyepalestina basaba kugaruka ku butaka bwabo bahunze canke birukanyweho igihe igihugu cya Israeli cyavuka mu mwaka w'1948. Izindi ntureka zadutse igihe Leta z'Ubumwe za Amerika zimurira ambasadi yayo i Yerusalemu ndetse n'izindi ntureka zitandukanye zadutse imbere yaho. Igihugu cya Arabia Saudite kiriko kirategura itegeko rihana ivyaha by'ubusambanyi bukorerwa abakenyezi imbere yuko ico gihugu kirekurira abakenyezi Burundi kugendesha imodokari ibintu bari barabujijwe haraheze imyaka 40. Inama nshingamateka y'ico gihugu yaremeje iryo tegeko rizohanisha umunyororo w'imyaka 5 hamwe n'amande y'amadolari y'abanyamerika 180,000 kuzoshurashuza abakenyezi ku nguvu canke ibindi vyaha bijanye n'ivyo. Ariko izo mpinduka zibaye mu gihe ico gihugu ca Arabia Saudite giheruka guhagarika abantu 10 bagwiriyemwo abakenyezi baharanira uburenganzira bw'abakenyezi bagenzi babo kugendesha imodokari. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuri uyu wa kabiri ejo ryasabye Arabia Saudite gutanga amakuru kuri abo bakenyezi batatu. Muri abo bagore rero batatu bararekuwe, abandi indwi baracyafunzwe. Kuri Afrika, inama nshingamateka ya Repubulika ya Centrafrica ejo ku munsi wa kabiri yaremeje itegeko rishyiraho sentare mpanabyaha idasanzwe izoburanisha ibyaha by'ubwicanyi byakozwe muri iki gihugu kuva mu mwaka w'2023. Iyo sentare imaze imyaka itatu ishinzwe mushyirizamanza mukuru n'abacamanza bayo 25, 13 b'abenegihugu na 12 b'abanyamahanga batowe mu mwaka uheze. Iyo sentare izibanda cyane cyane ku byaha biremereye nk'ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha byakorewe kiremwa muntu. Mu kurangiza abategetsi bane barongoye imirwi itavuga rumwe ejo ku munsi wa kabiri baratangaje umugambi wo gukoresha amatora mu gihugu cya Libya ku igenekerezo ya 10 y'ukwezi kwa 12 muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Abo bategetsi bateye igikumu ku itangazo basohoye inyuma yaho inama nkuru barimwo irangiriye ku murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa i Paris. Inama yari ifise umugambi wo kuraba ukuntu amatora yemewe kandi abaye ku mutekano yotunganywa. Abategetsi bumvikanye ko atawuzohingamira umuntu wese azogerageza kudurumbanya ayo matora.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Mu Rwanda abadepite barayi batoye iteko ryemerera ubucuruzi bw'inkoho. Iyo ngingo yavuzweho byinshi aho abanyagihugu babandanya kwerekana ko barajwe ishinga n'inkurikizi ingingo nk'iyo ishobora kugira. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yari mu kiganiro abashikiranganji babiri bahaye amenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri. Tumutega amatwi.
Itegeko ryakuruye impaka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kuva ryamara gutorwa. Bamwe bagaragazaga ko iri tegeko rizatuma ubwicanyi bwiyongera, abandi bakerekana ko icyo atari cyo gikenewe ku Banyarwanda. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Ubutabera yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru gisa n'igihumuriza Abanyarwanda ku byaraye bivugwa, maze ivuga ko uburyo ibyangombwa bishakwamo by'abifuza gutunga intwaro bizakazwa cyane. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yabwiye itangazamakuru ko nta gishya cyabaye kuri iri tegeko, ko itegeko risanzweho kuva mu mwaka w'1979 ryavuguruwe kugeza muri 2009. Minisitiri w'Ubutabera asobanura ko icyagaragaye ari uko abantu batari basanzwe bazi iri tegeko.
Uretse nk'uko icyo kigo gifite abacunga umutekano babyemerewe n'amategeko bagasaba uburenganzira bwo gutunga imbunda bakabuhabwa, biragoye cyane ko umuntu cyangwa urundi rwego rudafite inshingano nk'izo rwanyura mu biteganywa n'amategeko kugira ngo ruzagere ugutunga imbunda. Ikigero cyari kiriho cyo gukontrola, cyo kubuza, cyo gukurikirana, cyo gucunga, cyo kugenzura, cyo kumenya ibyo ibigomba kuba bisabwa kirarushaho kuzamuka.
Kuri uyu wa mbere bw'inteko ishinga amategeko yatoraga iri tegeko, humvikanye ingingo nshya zasobanuwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'amategeko Uwizeye Imana Evode.
Ikindi gishyashya kiri muri iri tegeko wenda kitari kirimo nuko noneho ubungubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza. Umuntu ashobora gukora business yo gucuruza intwaro, umuntu ashobora kugira n'uruganda ruzikora mu Rwanda. Ubungubu iri tegeko ryabyemeye.
Iyi ngingo ni nayo yakuruye impaka nyinshi, maze habaho gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane aho abantu banyuranye batanze ibitekerezo kuri iri tegeko. Uyu ni Bwana Mugabe Robert, umunyamakuru wigenga aganira n'Ijwi rya Amerika.
Ikintu cyihutirwa mu Banyarwanda gisaba intwaro ni iki? Nibamara gushinga inganda uzaba ushobora no kwigura mu magendo. Ibyo rero nicyo ni ikibazo gikomeye. Indi ngingo y'ingenzi ugomba kumva. Iyo urebye Abanyarwanda ukuntu bameze, ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga. Cya kabiri, nta mafaranga bafite ngo baratinya ko bayabiba. Niba bane afite hari private security companies.
Nyuma y'igihe gito itegeko ryemejwe, Minisiteri y'Ubutabera yahise ihamagaza ikiganiro cyihutirwa kigenewe abanyamakuru, maze Minisitiri Busingye agaragaza ko abantu basa nk'abumvise nabi byavuzwe. Uyu muyobozi yavuze ko Leta idashobora gushyiraho itegeko ribangamira Abanyarwanda.
Ibisabwa umuntu kugira ngo abe yatunga imbunda ni ibintu byinshi cyane, kugira ngo umuntu abyuzuze ndakeka ko ni hafi ya impossible. Kugira ngo ucuruze, kugira ngo umurike ushaka gucururiza ni iteka rya perezida. Icyo rero Abanyarwanda bagizeho impungenge bati ubu rero mbunda zigiye gucuruzwa kuri za butike nimugoroba dutaha, ntabwo ariko bimeze. Bahumure, ni nko kugira ingamiya inyura muri ka kenge kurushinga. Ibisabwa niba mwakurikiye mu nteko ni urutonde rw'ibintu byinshi ku buryo ntekereza ko kubyuzuza byafata n'imyaka icumi bigafata n'indi icumi ntawe urabyuzuza.
Muri iri tegeko hagaragaramo urutonde rurerure umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo agire uburenganzira bwo gutunga cyangwa gucuruza intwaro. Harimo ibaruwa yandikirwa minisitiri ufite polisi mu nshingano ze, kuba ari inyangamugayo, kuba afite imyaka 21 y'amavuko, kuba atarakatiwe n'inkiko, kuba agaragaza ko afite ububiko no kugaragaza ibyangombwa by'ubucuruzi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarimiye umuceri mu kiyaya cy'uruzi ya Kanyaru bavuga ko bakoreye guhomba. Abarimiye ku ruhande rwa komine Ntega y'intara ya Kirundo bavuga ko uruzi rwuzuye rutwara imirima yose. Bamenyesha ko batazoshobora gusezera burundu ikibazo cy'inzara nk'uko babiziga. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndabirinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Utereje amaso mu kiyaya cy'uruzi Akanyaru rugabura ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda, ku ruhande rwa komine Ntega y'intara ya Kirundo haboneka imyuzure mu myaka. Intandaro ya byose ni imvura nyinshi yari imaze iminsi igwa. Abarimiye umuceri muri icyo kiyaya bavuga ko igice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi kigiye uko.
Akanyaru kabise bona kagize ikintu nyene imirima myinshi yatwagwa, imwe imwe kuyangika, iyindi irononekara, icyari guteza imbere abantu kiranka burundu, kandi nawe nibyo wiboneye. Naho mwimbo wowe kubona nyene hagiye dusanga ari nk'umwe n'umwe gutyo, ahandi nyene twese twarataje. Hanaka biriya byaya byose biri hariya twari twarabishanje ngo dutere umuceri mshito kabyankirikanye nyene burundu kubera ku bw'amazi. Eme umuzi nyene eme acyo ko ndabo suramara manda biri yose natashe uko zema mwindi myaka akamutse ndabona umuceri nyene eme naho mbye burundu.
Uyu mukenyezi aba ku nkengera z'icyo kiyaya ahitwa mu Kidesani muri komine ya Ntega avuga ko ubuzima bwiwe n'umuryango yabuziga kuruza Kanyaru.
Tuya nkaje ukuntu je mbayeho naye ntunze n'umwanga nabona ko uko ndarira kaba gasabone kaba kunye cyari cyose nabona n'ibyabyo nyegere yaho tefaye n'itatwawe n'imice yatwawe nuko nyene ujya aho twatera umuceri tugatera ibijumbu cyo twifuza cyose twatera tukaba turiye bamwe muri ko tubaye hari bamwe tudafise n'igasozi nyine bitugora kubaho kazanye kwitunyira no mu rufunzo byonyine.
Kubera ko imvura yabonetse uno mwaka uko bitahura mu ntara ya Kirundo, abakorera ku Kanyaru bari biteze gutuburura uno munsi. Bamwe basa n'abazerutse kuri ico cizigiro
mwora ibintu nyayiki kidikuye mworonka nyine mwodufashisha nyine kujya mwamwe ntube nk'ubu bamwe ntituzoronka mbuto guteragira abandi nabo n'ababirimye nyene imvura yabyononye baronka ibyo barabariye nyene bikaca bihera ntajya nka n'uwambaza n'ibihaga byaje nasaruye n'ibyo nyine bya byonyine na nka byanze kwa mwimbuto nk'ubu bya birahetse ndahanye nibeho huko nyene
imeshi dusaba nk'ibintu byinshi byamwamwe turanakenye turi n'abakene hayo n'ubutarimye kubera kubura imbuto byose nyene byaducanganiye ko bamwe amasidi amwe amwe yaranaraye nyine twanateragiye bakwiye twizeye nk'iki gishanga none nacyo kiraduhemukiye nyene ku bw'amazi ntuje amakenga k'inzara nyine itazotuvamwe nyene niyo makenga dufise.
Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko raporo y'ibyatwawe n'umwuzure mu kiyaya cy'Akanyaru itari bwabashikire. Ngabo Nziza Filipo umustantiri wa komine Ntega aremeza ko uruzi Akanyaru atacogwasigiye abo arongoye bahakoreye muri iki gice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi. Ngabonziza avuga ko icyo kiyaya ari cyo cyahora cyimbuka umuceri mwinshi muri komine ya Ntega, Akanyaru kakaba gafatwa nk'ikigega cy'ikomine nk'uko Mustaneri abivuga. Naho biruko uburamutsi wa komine Ntega avuga ko atanzara izotera muri komine arongoye. Ngabonziza avuga ko mu yindi myonga no ku misozi bariko barimbura aho umwimbu utagenze neza, akavuga ko bagiye gusubizamwo ibindi bitegwa. Amyesha ko babandanye n'umugambi wo kwegeraniriza umwimbu mu bigega by'Intega bizoza. Umugambi w'ivyo bigega ukaba ari umugambi w'intera ya Kirundo usanzwe uhari, ukaba ugenewe kugarukira kubahuye n'impanuka canke ibiza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe ryitaho gatoya kazi na muntu Human Rights Watch rirahakana ibirego byashikirijwe na Leta y'u Burundi bivuga ko amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura bikorana n'abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi mu ntumbero yo gusenyura Leta. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, Louis Muje, umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch muri Afrika, avuga ko ayo mashyirahamwe yerekana gusa ubugizi bwa nabi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu bikorwa. N'inkuru ya Eloge Wirikaneza, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika akorera i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Inshuro zitari nke Leta y'u Burundi yagirije amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu bya rutura kuyigwanya no kuyankiriza mu migambi yayo y'iterambere. Akarero ka hafi katanzwe na Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa Leta afatiye ku matora ya kamarampaka yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro, yabishikirije mu itangazo rya Leta kuwa kane uheze.
Ibindi bihugu biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bimaze gutunganya amatora ajyanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro kuva mu mwaka wa 2015 birarenga 10 n'ibindi. Iki gitangaje nuko byaba iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, zaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibagiwe cyoco n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, nta n'umwe yarukuye mu kanwa nkuko babigira ku Burundi. Ibyo bindi bihugu bakabireka kubera yuko bahazi yuko ari uburenganzira bwavyo. Uturorero twahagufi nk'igihugu cy'u Rwanda ubu kirongoye Paul Kagame ubari na warongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, reka n'igihugu cya Chad Fakima Hamat arongoye ubumwe bwa Afurika turukamwe, ari nacyo gituma Leta yiyamirije ako kabonero n'agatotezo bivanze n'akagaye ko gufata u Burundi nk'uko mengo si igihugu nk'ibindi.
Izo byagirije Louis Maje, umushakashatsi mukuru muri Human Rights Watch ku mugabane wa Afurika, asanga bidafashe.
I would ask the Burundian government spokesperson to get on the internet and actually look at the work we've done.
Agira ati no sa umuvugizi wa Leta y'u Burundi kuja kuri internet kuraba ibyo twakoze. Twarakoze byegeranyo kuzindi kamarampaka, twarerekanya makenga ku bwigenge kuri kamarampaka yo mu Rwanda mu mwaka wa 2015 hamwe n'amatora yo mu mwaka wa 2017. No musaba kuraba ibyo twakoze ku Rwanda kuva mu mwaka uheze. No musaba no kuraba izo twanditse ku Buganda kubijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu mwaka wa 2005 n'izindi ngingo President Museveni ari karafata ubu. None amwingingira kuraba ibikorwa byacu kuri Congo aho President Kabila yizigitiriye ku butegetsi akanka kumva ko mu kiringo cy'imyaka ibiri yose yotegerejwe kuba yavuye ko hamwe rero niho nyangwa ry'agataya kazi na muntu riharangwa. Nta leta nimwe turiko tugerageza gusenyura, ntitwifuza kubona intambara cyangwa ubutegetsi bukurwa ku Gikenya. Twibaza ko Sende David yafashe ingingo idahanuje imbere mu kwezi kwa 12 igira iti reka tubite mu rudubi kandi hategerezwa gutorwa yego hanyuma dukoreshe ihamwa kugira ngo yoye gitsinde. Ibisigurwa na Maji ntibinyubate hanze ntayiraja, umunganizi w'umushikanganje w'intwara yo hagati yabwirije ujya Amerika mu minsi heze.
Icambere nuko tuzi ko Human Rights Watch uyu mashyirahamwe y'ikinyamahanga yamafise imigambi y'ugutyoza no gucafuza u Burundi, bagerageje gucafuza Uburundi n'Abarundi kugira ngo barodere ingene basambuye igihugu cyacu muri wa mugambi wagombye gutembagaza ubutegetsi.
Jiha Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Falcon F, nawe abona Leta hari ibyo ifisemo ukuri.
Ibyo Leta ntirabusema ibihugu byo mu karere byose bamaze guhindura ibwirizwa shingiro. Ndumva rero ko Leta y'u Burundi nayo atari yo ca kumbura ibihogwa ngo nuko ayindi ibwirizwa shingiro, kuko bamaze kugaragaza ko hari ibihugu biriko yafata intumbero zo kwerekana yuko ibwirizwa shingiro naho ryahindutse Leta y'u Burundi itari ifise uruhusha rwo kurihindura. Je nibaza ko igikomeye nuko ari ene igihugu aribo baritoye.
Abo baritoye maje yemeza ko kwabaye kwemerana.
In the months rolling up to the referendum there was a concentrated campaign by government actors, including the ruling party.
Amezi imbere ya kamarampaka habaye isekeza ridasanzwe ry'abategetsi ba leta harimo urwaruka rw'imbonerakure ryo gutera ubwoba no kuburema mu mitima yabiyamiriza kamarampaka. Abantu baraburabujwe abandi barakubitwa ndere mu bihe bimwe bimwe hari n'abagandagu mu bihe nk'ivyo rero sinumva ingene wovuga ngo n'ubugombe bw'abarundi nibaza ko abarundi benshi batoye kubwoba kandi ntaco bunguka cyanke ngo bahombe mu kwanka kamarampaka hanyuma kugira ngo bikingire baca barayemeza. Lewis Majarangiza sigura ko atagitangaza na kimwe kirimwo kubona abarundi baremeje impinyanyuro z'ibwizwa nshingiro mu gutora yego. Eroje Ulika Neza, Nairobi, Juja Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitakala cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho nkuko mubimenyereye iminsi yose ku munsi wa gatatu nk'ayamango ni cya gihe cy'ikiganiro Amerikana cereke byaranze Leta Zunze za Amerika muri kahise hamwe na muri ibi bihe tugezemo. Mu kiganiro cyo munsi mugenzi wacu Thomas Kamilindi aravuga ku kigobe cya Guantanamo muri Cuba n'ukuntu Amerika ya kironse. Tumutega amatwi.
Mwaramutse, Maison Blanche ni ukuvuga Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikiye Inteko Ishinga Amategeko Congress iyisaba kuyongerera amafaranga agenda kuri gereza ya gisirikare ya Guantanamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifungiyemo abantu ikekaho iterabwoba. Imwe mu mpamvu Maison Blanche itanga nuko abakiyifungiyemo bagenda basaza, bityo rero amafaranga bagendaho akagenda yiyongera. Ariko se Guantanamo iri mu kirwa cya Cuba yabaye ya Amerika gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigaruriye Guantanamo bwa mbere na mbere ifashe ikirwa cya Cuba cyose mu ntambara yarwanya na Espagne yakoronizaga Cuba. Iyi ntambara yamaze amezi ane kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa munani mu 1898. Yarangijwe burundu n'amasezerano y'Ipari mu Bufaransa yo ku itariki ya 10 y'ukwa 12 mu 1898 hagati ya Espagne na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yatumye Espagne iha Amerika ibihugu n'intara byose yakoronizaga aribyo Cuba, Philippines, Puerto Rico n'ikirwa cya Guam kiri mu nyanja ya Pasifika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yahaye Espagne amadolari miliyoni 20 y'ingurane y'icyo gihe. Kubirebana na Cuba by'umwihariko, amasezerano y'Ipari avuga ko Cuba ibonye ubwigenge, ariko mu by'ukuri si ubwigenge, ahubwo ashyira Cuba mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo ya mbere mu gace kayo ka mbere ivuga ko Espagne nta burenganzira n'ububasha igifite kuri Cuba. Mu gace ka kabiri ivuga ko Cuba yeguriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yahise ishinga i Guantanamo icyambu n'ikigo by'ingabo zayo zirwanira mu mazi. Ikigobe cya Guantanamo gifite ubuso bwa kilometero kare 120. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenzuraga Cuba, Cuba yari ifite guverinoma yigenga ya perezida wa mbere na mbere witwaga Tomas Estrada Palma. Ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri mu 1903 i La Havana, umurwa mukuru wa Cuba, Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize umukono ku masezerano mashya agena imibanire yabo. Mubyo aya masezerano mashya ateganya harimo ko Cuba igomba gukodesha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikigobe cya Guantanamo ubuziraherezo. Cuba ihabwa amadolari 485 buri mwaka y'ubukode nk'uko amasezerano abiteganya. Nyamara rero Leta ya Cuba ihora ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri i Guantanamo ku buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Yemeza ko yemeye aya masezerano yo mu 1993 ishyizweho ingufu. Gereza ya Guantanamo ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyuzemo abanyururu hafi 800 bari guterabwoba. Muri iki gihe iracyafungiyemo 40 bari mu rero bagenda basaza. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye. Murakarama.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu bihugu bitari bike biri mu nzira y'iterambere, demokarasi itera isubira inyuma. Ivyo biterwa n'uko intwaro ya demokarasi isaba ko haba uruhande rwa societe civile n'itangazamakuru ryigenga kugira abanyagihugu baronswe amakuru yerekeye ivyo ibisata bitandukanye vy'amareta bikora. Muri ico gihe niho honyene bishoboka ko abanyagihugu bagira ijambo mwihinduka ry'amategeko mu gihugu. Ihanahana makuru ni kibazo ku butegetsi bw'igitugu. Rero naho mu bihe vya vuba habaye iterambere mu buhinga bwo kuronswa amakuru butandukanye, harimwo imbuga ngurukana bumenyi, amatelefone ngendanwa, ukuronswa amakuru bigenda bisubira inyuma. Mu myaka ya vuba amareta tari make yarashyizeho amategeko akomakomeye ahagarika uburyo amashyirahamwe ategamiye amareta akora, uburyo ahabwa amafaranga avuye mu mahanga, n'ubundi buryo bwo kwishyira n'ukwizana. Ahandi naho amashyirahamwe n'ibimenyeshamakuru bitandukanye byaraburabujwe, abamenyeshamakuru bavyo baragirwa ko ibitero, barafatwa, abandi bariyicwa. Ivyo bimenyeshwa n'ikigo co muri Amerika gikurikiranira hafi ukwishyira n'ukwizana k'umwuga wo kutangaza makuru, Freedom House. Icyo kigo kivuga ko ibice 13% vy'isi vyonyene bifise itangazamakuru ryishira rikizana. Icyo kigo kivuga ko ariho honyene harangwamo umutekano w'abamenyeshamakuru, aha mareta ativanga mu itangazamakuru, aha amategeko n'ibindi bitaremera itangazamakuru. Icyo kigo kivuga kandi ko ibice 67% by'abakoresha imbuga ngurukana bumenye ku isi bari mu bihugu bifise amareta n'ibisirikare bikumira itangazamakuru. Kubw'ibyo, ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID kiriko kirafasha amashyirahamwe ategamiye amareta koroherwa mu bikorwa byabo bya misi yose mu nzego z'ubutungane mu bihugu bishika kuri 20 ku isi. USAID iriko irafasha kandi amashyirahamwe atandukanye ku isi kugwanya ikumira rigirwa n'amareta kugira habe urubuga amashyirahamwe yigenga ashobora gukoreramwo, kigafasha kandi inani z'abakozi kuronswa ijambo mu butungane mu bihugu 27 ku isi. USAID irafasha kandi abanditsi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye kuronka ibikoresho bakenera kugira bashobore gushikiriza amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi mu buhinga bwa none, kandi bakingirwe umutekano wabo kuri izo mbuga. Igikorwa nticoroshe. Mu bihugu bimwe bimwe amashyirahamwe ategamiye amareta n'ibinyamakuru nivyo vyonyene bifise ububasha bwo kugumiza amareta ku murongo. Icishijwe mu kigo USAID, imigambi itandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya ibikorwa vyayo.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.